ini Radio Isuja Amerika. Radio Isuja Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane nibice bitatu mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turamukije inshuti turi kumwe kuri mikro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kwahukana hagati y'abubatse mu Burundi n'ikibazo gitera cyiyongera cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Muri uyu mwaka wonyine w'2022, umuvugizi wa Sentare Ntayinyuzwa y'u Burundi Agnes Bangiricenge yatangaje ko ingo z'abatandukanye 336 zibonekeje mu makomine mu gisagara cya Bujumbura, ariyo Ntangwa, Muha na Mukaza. Ibyo biharuro biremezwa kandi n'amashyirahamwe yigenga akurikiranira hafi ibijyanye n'abubakanye mu Burundi. Mwitangazo ishyirahamwe ryishinze kugwanya urudandazwa rw'abantu, ubwimukira bwo mu kinyegero n'amabi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi, Observatoire National contre la Criminalité Transnationale ONLCT mu mvunyafunyo ryasohoye ku munsi wa gatatu birangiye rimenyesha ko ikibazo cyo kwahukana mu Burundi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura cyabaye indanse. Prime Mbarukeye arongo iryo shyirahamwe atangaza ko ibyo bituma haba ubwimukira bwinshi bwo mu kinyegero. Ni izihe mpamvu nyamukuru zituma abubakanye babukana? Ni izihe ngaruka bigira mu miryango? Nicyo cyokorwa kugira ngo ingo ntizisambuke? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Maître David Dusabe yanonosoye amategeko ari Bujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Justine Nkurunziza umupfasoni akurikiranira hafi ibibazo by'agateka k'abakenyezi n'imiryango ari mu gisagara cya Ottawa muri Canada. Batumire, ndabaramukije. Ego, nagomba mpere kuri David Dusabe. Uranyumva David? Nukubera iki ibitegiri by'abahukana bitera byiyongera cyane cyane muri meri ya Bujumbura? David,
ico jewe mbona ahanini mfatiye kubo usanga ubu umuntu ari karakira nuko icambere cyo tukera abagabo nabo basaba kwahukana, ariko uyu munsi ugiye kuraba n'abakenyezi ubu unye barasaba ku bwinshi kwahukana. Rero je no vuga yuko ibyo bitigire byagiye kuduzwa no kwerebuka kw'abakenyezi ubu ubikanguye n'abakamenya yuko kwa ukana n'uburenganzira bwabo uyu munsi nabo bakaba baja mu bongereza ibyo bitigire kugira ngo basabe kwa ukana mu gihe cy'ubuzi yuko umugabo ari wasaba kwa ukana gusa. Je niyo ko ahanini ibyo ariko biva kuri icyo kintu.
Ibi bitigire bitangwa muri uyu mwaka wonyine w'2022 bavuga ko ingo zimaze gutandukana kwahukana ari 336. Ibyo bitigire witegereje iby'imbere yaho, ubona icyo kibazo gitera kiduga uko imyaka igenda?
Yego cyane, biraduga, ntibisaba kwiyongera, biguma biduga gose ahubwo. Ariko kandi tugiye kubiraba ubu kuduga kumenyekana kubera unye bisigaye babikurikirana bose basigaye bagira aya matatistike novuga ibyo biharo basigaye babigira naho ubundiho jeni baza yuko na kera imanza zo kwahukana zarabaho uretse gusa ko zanateba uyu munsi uretse rero yuko abawukana ari benshi ubundi ubunye byo kwawukana ntibigiteba nka kera kuko kenshi usanga abantu baramaze gufata inzira yo kwawukana biciye mu kumwumvikana rero mu gihe abubakanye bumvikanye kwawukana biroroha gose bagira audience imwe no kuvuga bazi imbere y'umucamanza rimwe gusa bakababaza ati ibi bintu mwanditse hano murabihuriza ko atego turabyumvikana ko saba rero ni mwigiye bagashashira urubanza mumwiherere mukazoza byarahebye rero jeni waza yuko ahanini uyu munsi n'ibyo duza n'ibitigiri uko abantu barerevutse impande zose kera uvuze umukenyezi ngo kwawukana aca yumva umengana menshi reka no ku bagabo bavuze ngo kwawukana wamengo n'ibindi bintu umengo uravuye mu muco w'ikirundi umengo uramaramaje umuryango ariko uyu munsi nubwo ariko impande zose uyu munsi barabyumva ko kwawukana mu gihe ibintu bidashobotse mu rugo hako mwirwa muricana byiza mu karekano
nawe madame Justine Nkurunziza icyo kibazo cingo zitandukana zahukana icyo kibazo gitera ciyongera mu Burundi nkuko ibyo biharo itangwa bibivuga mukibona gute ku bwanyu
tenda bona nyine ni byo muravuga yuko bigenda biduga byiyongera jewe nkabona ibyo tavitavuze n'ibyo ariho abakenyezi babonye ubwisanzure n'uburenganzira bwabo barabwumvise kurusha bakumva yuko kwawukana ntibiteye isoni ariko ikindi gikomeye jewe mbonamwo ni uko uruhara rw'imiryango mu kubaka ingo rutagikomeye cyane ngira bipfa kubera umwe wese ariko ariruka mu mutwe wiwe ubukene ni bwinshi abantu basigaye bubaka kure na kure hanyuma nihabe ya nama y'umuryango yamiri kwiramama ngo itera no kubwira ngo iki wa muryango w'umukenyezi n'uw'umugabo bama bari hamwe kenshi babonye bigiye kuyangara bagahuza abantu bakababwira kibangwe icyo rero turakibona cyane ni mu Burundi ni no mu makungu ahantu usanga abo bubakanye abo bakiri bato bubakanye bibana aribo birya bakimara ntawubaha impanuro ngo abereke yuko iki kintu yo kubwira ko atari isi yubamye hari ikintu gishika nka ba mama ba kera bavuga birya byo gukenyererako ntibyari bibi kuko kenshi bashyira imbere ineza y'urwo rugo be n'ineza y'abana cyane cyane ugasanga rero nta kiyago kikihari umwe wese yereka mu byiwe umugore arakora umugabo agakora hanyuma ntibafata umwanya wo kuyaga icyo kiyago rero kitahari kiratuma ibintu byinshi biyangara bimera nabi ntibaheze ngo baje inama
rego tuze ku mirongo ya telefone duvise Innocent uratwumva alo Innocent uratwumva turafite ikibazo ku murongo wa telefone na Innocent uratwumva
ngo ndabumva
uri he
jewe ndi Ngozi
ushaka kubaza ikibazo abatumire canke gushikiriza icyumviro
yenda harimo ikibazo turavanga ndabaza hamwe n'ikirongo nterere n'igihe cy'umviro
yego tuvuga duga ku ijambo
rero icyo nagomba mvuge urabona ibintu byo kwawukana ubu rero yiharaje cyane cyane no mu Burundi kubera nk'ubu washobora gusanga nk'umugabo yubatse dufasha akarorero mu gisagara cya Bujumbura ubundi yubatse ubundi umugore yamusize ku gacumba hanyuma umugabo ashyitse nk'umu gisagara akaronka uwundi kubera aba yarutse n'amafaranga wa mugore wine ntashobora kumwibuka umugore rero akacavuga ati ok ko umugabo wanjye atakimparasiyo reka nanjye nihigire akatabyara nko dufa n'akarorero akatabyara nko kuwundi mugabo umugore iyo tashe umugabo rero tashe nawe akavuga ati wandegeye akarindo akavuga rero twahukane bikatabituruka rero ku kintu nacyo kintu cy'inzara inzara ino
izara yatuma rya abantu bahukana kete na kete yinse isabare nicokogwa mufata amashira hamwe agatanga inyigisho mu banyagihugu byo kugira ngo ngo zikomere n'ukuri uko byarenze urugero gasanga nk'abantu muri ako kanya abana nibo baca bagira ingorane ugasanga habaye ikibazo niyo nteranyo nari mfite.
Murakoze cyane, turabashimiye. Yari Innocent tubisa kandi ku murongo wa telefone. Thierry, uratwumva? Thierry, uratwumva?
Uko ndabumva.
Thierry, uduhamagaye urihe?
Ndabakuye ndi mu ntara ya Muramvya mu Burundi.
Ikibazo intererano?
Ikibazo mfise.
Yego.
Ikibazo mfise ni uko tubona mu Burundi.
Duga, ndakumva duga ku ijambo.
Ikibazo mfise ngaha mu Burundi hari ingo nyinshi ariko tuguma tubona zaukana buri munsi ku munsi uko bukeye uko bwije, ntawuzi ikintu biriko birava ko sinzi ko ari ubukene bwa bwarateye mu Burundi. Yaba abagabo bafata akiyumvira bati jewe nyine nirukane umufashe wanjye, ntawuzi yuko bwoba ari ubutunzi buriko buriyongera bugatuma bavuga ati jewe ko baranararondeye kera ninge fate ivyo narondeye ndabigeje nyene tari kumwe n'umutambukanyi wanjye. Kugeza ubu ntiturabona neza ingene ibintu bihagaze, ahubwo abari imbere canke mwebwe abanyemenyeshamakuru b'ibihugu bya Amerika cyangwa abandi bantu mu bujeje gutohoza mwo turabira neza bino bintu ingene biriko biragenda, ukubera twabona twebwe byarenze kuko biri ku murindi muremure ugerageje kuraba ingo zaukana mu ndwi birateye n'ubwoba asheze yateye n'ubwoba kabisa.
Murakoze.
Ikibazo cyanjye n'interano yanjye n'ibyo nyine.
Turabashimiye, murakoze. Yari Thierry, Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mu kiganiro muri Isanga. Turiko turavuga ku kibazo cy'ingo zaukana gitera cyiyongera mu Burundi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Ngaruka kuri Maître David Dusabe. Innocent hari ibintu yavuze, mwumvirije ibyo ibyimviro yatanze, avuga ko mu ngo iyo abubakanye barenga ingo nk'umugabo ngo ari afise nk'umutambukanyi wiwe ari ngo hagati mu gihugu ngo aje Bujumbura gaca afata nk'uwundi umugore nawe yabimenya akagira uko. Ni kibazo gikomeye, iyo ni impamvu ikomeye muri ivyo ico kibazo cyo gutandukana kw'ingo.
Ego cyane, ingo zo kwaukana ni zine bwa mbere zo mu Burundi hari kurenga ibigo, ico kiza ubwa mbere mu mbozo kwaukana kurenga ibigo kiza ubwa mbere. Hanyuma icya kabiri ni uko umugenzi we abahohotera uwo bubakanye. Icya gatatu ni uko baba badahuje bijyanye no kurangura amabanga y'abubatse no kuvuga umwe ugasanga arabishaka cyane ubundi ntafite ashaka ubundi icyo gihe abantu ntibabandanye babanisha cyane naho mu gihe umwe mu bubakanye yakoze ikindi kintu gishobora gukura kuri fasoni mugenzi, ikintu gikura kuri fasoni mugenzi no kuvuga injure grave akarorero ugasanga nk'umugabo yafashe akana ku ngufu k'imyaka ine ije biramukura ku pfasoni umugore wiwe canke yaraciriwe igihano gihanwa n'amategeko gihanwa n'amategeko mpanabyaha mu Burundi akaje ugasanga n'umuyesikoro ugasanga n'umuntu rusenya nzugi aho umupfasoni canke umugabo arafite uburenganzira bwo gusaba kwaukana kugira ngo ntabana yasuzugurira kubera ivyo iyo nyifato ya mugenzi we. Rero murumva no mategeko kurenga ibigo kiza imbere ya byose na ubundi mu rugo bipfa gushika nta muntu ashobora kwihanganira ko mugenzi we amuvanga. Rero mu gihe bishitse akabimenya uwo mubakanye ni gake bavyihanganira. Justine yatangwa ivuga ati uyu munsi bya bindi cyane ko zubakwa mu byo kwihanganira byarahebye. Ibyo noce ndabiteranya n'ibyo umutumire uwenterivenye ubwa kabiri avuze ku bijanye n'ubutunzi. Hari igihe jewe kenshi aho nsanga nkunda kwakira usanga uzawumva azavuga ati jewe uyu mugabo wanje nta kuntu uja kumva ngaguma mvanga n'abandi bagore mu gihe ari nare nkorera menshi nije niza menshi aya mafaranga bari aja gukoresha mu kuja gusambana imodoka yanjye akaba aja gukoresha mu kuja gusambana basanga urugo ntacakira umarira jewe mbona byiza twa kuma dupfa tuvana mbona no baho neza kumahera nkorera nawe akabananya nabo yashimye rero umva umuntu abiteranije musanga ari mbonyishi zigenda zifatanganye ukwihanganira kwaraheze ikindi naco ibibazo by'ubutunzi byamaze kuza aho umuntu nubwo kwari kuyikunda sakava ngo ubutunzi ngo bwarasubiye inyuma mugabo haguma haza kakantu ko kuyikunda satuntu twanje kwishyira ko kutumva neza yuko ubutunzi bw'umuryango mwo gusangira mukaburya mu mahoro reka ni nk'umugabo arose n'akazi keza akabona umugore yari yarongoye ntibakwiranye hariho benshi asanga barongoranye bakimerewe nabo ugasanga akarorero bari nk'abigisha ba primaire ejo kazubona umwe imana iramusekeye arabaye umuntu umwe mu ndongozi za politiki utusanga atunze umwanya muto n'agaca ahinduka uzubona umengo umufasoni bubakanye ntibari bakwiranye ukazubona rero haje ibyo kubyarukana naho rero acaze ibyo gutangura kurenga ibigo ejo kazaba bitera induru ego
eka tu garuke ku mirongo ya telefone turafise witwa Freeman aduteya kamo Freeman uratwumva alo Freeman
uratwumva
yego uri he
ndimo ndabumva neza rwose
uri he
bomerere ahantu bita I Musanze
aho ni mu Rwanda
ndi mu Rwanda rwose
ufise ikibazo waza batumire icyumviro shikiriza Ufisi kibazo ikimbiro?
Njewe nagirango mbazanije mbabwira. Usanga hanene abantu bagenda badahurira mu bubaraho banywera cyangwa se bagahurira muri ibyo bitaramo nyuma yabo bakaba bahanya urukundo baravuga ati turakundana bya bindi bita coup de foudre bikaba birabaye bakemezanya nyuma y'iminsi ngahe y'icyumweru bakaba ngo bateye ivi no nyuma ntawe igeze yiga kuwundi ngo amenye ngo amatefoye nayo abashe kugira umutima wo kuyihanganira ugasanga niho ibibazo biri kugenda bituruka muravugana na birushya abagabo Freeman wanenemerere I Musanze murakoze cyane
ndabashimiye murakoze Freeman Bernard nawe nyene aratwakuye. Yego. Bernard nawe nyene aratwakuye. Bernard uratwumva.
Yego.
Uduhamagaye uri he Bernard?
Ndi mu Kayanza mu Burundi.
Ikibazo intererano?
Intererano.
Duge ku ijambo.
Kirewe nibaza kwa hanini abenshi bapfana bipfa kukutareaga hagati yabo aba nosaba kugira bake baragiranira ibiganiro hadutse ikibazo bagikemure bari hamwe ari babiri iyo baganiriye baratorera imishu y'ikibazo kiba cyabonetse
murakoze turabashimiye
murakoze
Madame Justine kuri ibyo byumviro bitanzwe na Freeman na Bernard mubibona gute
Ndizinda bona rivyimviro byiza cyane kuko nkico cyanyuma bavuze cy'ibiganiro nababwiye ko umuntu aturuka yirukanka aja mutwiwe nk'uronka umwanya wo kuraba iby'urugo ngo aronka umwanya arondera umwanya wo kuganira n'umugabo umugore uko umugabo uko hanyuma abana bagasigara hagati mu kangaratese hanyuma ikindi naso nakubwiye cyane ikiganiro kivuye mu muryango ubushyigikizi buvuye mu miryango uko ari ibiri nibaza rero yuko n'ibyo bavuze bati baganire ko biragoye umuntu yamaze kukubabaza mugabo nibaza yuko nk'ababanyi ayo mashyirahamwe iyo miryango yogaruka ikabigiramo uruhara ariko ndashima cyane cyane impambwe amashengero amwe amaze gutangura yaba eglise protestante yaba eglise katolike baramaze gutangura kugarukana ibintu by'ibiganiro mu miryango bakagira aho abubatse ngo bahurira bakavugana ibibagoye kuko kutabivuga nicyo kintu kibi cya mbere hanyuma kutiyumvira n'ingaruka mbi yabo y'ibyo bariko baragira ku bana kuko banavuze n'ukwihangana gusigaye ari guke kera umuntu yarihangana akavuga ati reka nihangane nk'abakenyezi ndazi ko benshi nzi bakubwira bati sinshobora kwahukana ubu ngo nsi gutwana twanje atakirira sinoshima ko umwana wanje aza kuregwa na mukasi reka rero nihangane hariho benshi burya nuko bakunda gukenyera ko murabizi hariho nk'ingo nyinshi usanga abakenyezi baba mu mashambre yabo abagabo nabo baba mu mashambre yabo hanyuma ubuzima bugashishikara sikuvuga ngo ndabishyigikiye cyane ariko haba harimo ikintu bita sacrifice kwirengera kugira abana babanze batere imbere kuko n'ubundi muba mwagize urugo kugira mushobore kuronka abo bana mubakuze bakore mu mutekano ugasanga nk'uko abakera babigira nabo si ukuvuga ko batakubitwa nabo sukuvuga ngo ntibamererwa nabi mugandi ntibumve gutyo sindi muri bamwe bavuga ngo ni ukubitwa niko zubakwa oya oya ibyo biri kure nk'ukwezi ariko kwihangana kugira wa mwana w'umukobwa ntumusige ngaho muri urwo rugo ukemera ukababara kera niko byagenda cyane n'ubu kuri benshi niko bigenda akemera akababara mugabo wa mwana w'umukobwa akabanza akegera imbere akabanza akabona ati ejo ninagenda ndamusize ngaha ndamusigaranye umubanyi munaka cyangwa ndamusize kwa nasenga tuzomubona kuko umwana w'umukobwa murazi yuko kuregwa n'umukozi kuregwa n'umuboyi nta gihumuriza kuko ubuhoho abantu barabaye n'ibisare batanga n'abantu babikorako
tubandanye ku mirongo ya telefone dufise Sylvain uratwumva
ndabumva
uhamagaye bihe Sylvain
ndi Bujumbura ndabaza Bujumbura
ofisi kibazo baza ofisi cyimvuye shikiriza
ni cyimvura ni naza guterera interano yanje kuri ibyo byo kwahukana
mugishikirize
keje kintu mbona nini ibizama byo kwahukana hanini mbona cyane biterwa n'ubukene buri mu bantu hanini kera iyo umukobwa agenda kubaka cyangwa umuhungu agiye kubaka asanga kenshi abantu bari bwagure rwose kandi ingo zari usanga zikarukomeza zitunganije neza ugasanga abantu bari babayeho neza ngaho rero uno munsi urwaruka rw'uno munsi cyangwa imiryango y'uno munsi umuntu aragenda kubaka uwo ugasanga yaba mama w'umukobwa cyangwa se w'umukobwa bafite ibyiyumviro babanza kubwira umuhungu cyangwa bakabwira umukobwa ndoje muhungu agutwaye akora iki abahehe babona ihehe akaraba ubuzima umuntu abayeho umukobwa nawe akifuza umuhungu afite amahera rero yabona ibyo bintu umuhungu atakibifite cyangwa atabifite cyangwa atari uwundi muntu amusunza bigatuma umukobwa adashoboye kubaka rero hanini ndava kuvana n'iyo miryango abo bantu uca usanga abagenzi hanini ugasanga nyina w'umukobwa namwigishije ya mbere yo ku ziko ya mbere yavuga ati umukobwa wihangane nubwo mwobura icyo mufungura wihangane mugabo akavuga ati byanse numve ugasanga
ubuheraheze
kenshi niyo ituma abantu ugasanga imiryango hanini ituma abantu batandukana bahukana
murakoze yari Sylvain
ikindi cya kabiri bitewe
unyarutse Sylvain
abamama barubaka abanyamuryango bubaka ibintu by'iterambere cyane ama whatsapp cyane ama telefoni umumama ugasanga afite imyaka 40 cyangwa kuyigira nk'agakobwa igihumbi n'ibyo biratuma abantu bacyo bashaka kwahukana rwose
murakoze yari Sylvain Mugisha ari muri Zambia uratwumva Mugisha
ndabumva
ufise ikibazo ubaza ufise ikimvuro shikirizo nyarutse
okay cyasa n'intererano kuri iki kintu kijyanye n'uko ingo ziriko zirahukana ku rugero usa n'uriko rurarengerana cyane cyane mu bisagara nagomba se n'ubwo icyaterera kuri iki kibazo uri kuraraba kiri mu bisagara cyane cyane iki kibazo giraho ndiko ndakibona cyane cyane ingo ziraho kana muga urazi iki kibazo kiri mu miryango hagati y'ababyeyi b'abana na babana hagati y'umuhungu n'umukobwa ababyeyi b'ubu bose ntibakiraba umuryango uvuka ahubwo baraba amaronko cyane cyane icyo kibazo bokiraba yuko ababyeyi bahatira abana kubaka cyangwa batabonirabira abana ko bokubaka bijyanye n'amaronko kuko nimba bakwishyize wa muco wa kera w'urukundo ninjira ntibabahukana mu bisagara gusa bahukana no mu zindi ntara rero niba icyo kibazo ko tuba kiri ku bijyanye n'amaronko bakurikira cyane.
Ndabashimiye yari Mugisha ari mu gihugu cya Zambia, Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC, mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kibazo cy'ingo za ukana gitera gikomera mu Burundi na cyane cyane mu bisagara n'igisagara cya Bujumbura cyane cyane. Nze kuri Maître David Dusabe, ibi Sylvain na Mugisha bavuze ubivuga ku iki?
Ndabishigikiye ariko kandi reka nzanane inyuma gatonya nongera nibutse yuko na ba mama wacu na ba sokuru bacu ntibubatse ibintu bimeze neza uko cindi uko ari umutegetsi ntirigwa ndavuga yavuze yuko mama wegeza kumufata kera yagiye kuyiha isombe mu murima w'abandi ko bari bakenye cyane bisigura yuko n'icyo gihe urumva ubukene bwari buriho icyo oyi nicyo bintandaro cyangwa ifite amaronko ahubwo uyu munsi uko abigeme cyangwa imiryango ibyifata muri ubwo bukene nibyo bitandukanye na kera kuko ugenda kuraba uyu munsi inkumi usanga zose zikeneye gukoresha inzara zikeneye zose gukoresha umushatsi ku mafaranga zinzi zikeneye zose kugira ama iPhone amatelefone agezweho zikeneye amaniveriseri mu mahoteli akomakomeye by'ukuri ugasanga iyo nkumi ikorera ijana mirongo itanu ari menshi amajana atatu muca mwumva neza amafaranga iyo aba ariko arava aba atava mu busurashuzi aba ariko ava mu kugendana n'abagabo bandi bubatse icyo gihe rero inkumi nk'iyo igiye gusabwa igasabwa n'umusore ntago itangura ubuzima igaca igomba rero kubaho bwa buzima yari imenyereye buri ku rwego rwo hejuru usanga ingo zinyaruka kuko ugiye kubiraba uyu munsi izo ngo wumva ziriko zirihuta gusambuka ni ingo ntarumaze imyaka itanu ni imyaka ibiri umwaka umwe hanubwo nakiriye rumaze ukwezi kumwe murumva neza yuko by'ukuri izo ngo zija kubana zitari zibanye bagenda gushyongeraho kugira ngo agire mariage yubatse kugira ngo mu kibano abone yuko yubatse araba hanyigera yifuka isoni z'abantu je novuga nti nteranije ibyumviro by'abatumire babiri babuze uyu munsi abantu bagenda kubana batabanje kuyaga batabanje kwigana ngo bamenyane iyo bavuye kera mugiye kubiraba wasanga iyo uronse uwo muzubakana ubanza kumenyesha mu muryango bakamwiga ati niwo kwabana niwo kwabahehe w'inyenaka va mu muryango w'uwuhe bari bafite imiryango isabiranira bari bafite imiryango idasabiranira alo
ego muhera heze
ariko uyu munsi muzamwumva umukobwa aza abwira ababyeyi ngo tuzogira dote mu ndwi zamwitegure mugura ikote cyangwa mukoteshe hari umusore tuzobana ugasanga rero ka kanovera k'imiryango ntikakiriho ugasanga umwana w'umukobwa yarireze yamenye no kuba buzima burebure umuhungu wagiye kubana atazoshobora ugasanga uyu muhungu nawe agenda gufata amadeni arenze kugira ngo agerageze akore ubugeni bwiza buryohera amaso y'abantu buryohera abatumire ubugeni bwiza umukobwa yari akeneye ko n'abagenzi babona neza yuko asohotse ejo ugasanga ayo madeni yafashe miliyoni cumi na zitanu kuri mariage yafata ideni ayo mafaranga ntibikunda ko bashobora kubaho ariko barayariha
nubwo
rubandanye ntuzi ubona rero abantu batagusambura
murakoze Justine nawe kuri ibyo byiyumviro byabo batwumviriza babiri Sylvain na Mugisha batanze cyane cyane bashimikiye ko ngo ikibazo ngo kiri hagati y'ababyeyi babashaka kubakana ngo nibo baba bakurikirana amaronko ni kubibona urabona ko ari ikibazo gikomeye
ni ikibazo gikomeye cyane kuko hariho ababyeyi hariho nabo bubaka kuko kenshi usanga amaronko ata hagati y'ibyo bibiri ugasanga nk'ureka duhere ku babyeyi ugasanga nk'umwana w'umukobwa hariho uwo bakuranye dufite nko muri universite biganye cyangwa mu segonderi bagakundana kandi kandi yamushimye imitso mugabo gacusanga abavyeyi ngo yangubwoje ko gukurujya mwana wo kwa naka naho batabivuga baba ariko bararaba amatungo y'uwo muryango ba mwana ariko wa mukobwa bayikundiye wa muhungu cyangwa wa muhungu bayikundiye wa mukobwa ugacusanga rero n'umuhungu nawe araba arabye umukobwa akaraba amatungo y'ababyeyi biwe amatungo n'ay'ababyeyi biwe sayiwe hanyuma iyo amaze kumurongora agasanga ntabironse nk'uko yabyibaze uwo mwana wikirire ntazi ko ijya nzu yase iri mu izene agashaka rero yuko se acamugurira imiduga amwubakire agira iki akabibura aca ashaka atitangura gukubita wa mwana wa mugore wiwe ugasanga ni ibintu bikomeye cyane yoye nibaza ko nk'ibyo rero ari ibintu byo kugaruka ko abantu bagasura bakaraba bwa buntu uwo muntu araba numva nk'umwana w'umukobwa ngo jolene ibintu byo hejuru bireremba ugasanga n'ababyeyi barabivyo bireremba hageze gukwa raporo jewe z'ugukwa nabyo nyine n'ibintu nibaza ko twogera ku kiganiro mu minsi iza ko n'ibintu nabyo nyine bisambura ingo rimwe na rimwe kuko umugabo akuzana umengura ikintu yaguze inka yagiye ku matumiro aragura ku mararo aragura hanyuma ataza kugufata nk'igikoresho ntabone yuko karagateka nk'uko kera byari bimeze hanyuma rero ugaca usanga rero muri icyo gihe biragoye ko bifatira ku rugo ruguma kuko ruhagaze ku isi yumva bahagaze ku isi yumva ababyeyi bagiye kugira ubukwe bakubaka amahema y'amamiliyoni umunani ugasanga kwa rugo rushasha babageni bahereye ku madeni
heraheza gato
yego muhereye ku madeni nta kera baraterera ubu ntawe ko bose bakenye bose muhereye ku madeni rero ejo mugaca muri cyo murya nibwo byazaca bitari bisamba gaca batangura gushwana n'ibintu bikomeye cyane rero babanze barabe no mu migigwa igezweho ubu
ndabashimiye murakoze ku mirongo ya telefone turafise na Gerve ari mu Rwanda uratwumva Gerve uratwumva
yego ndabumva
ufite ikibazo ubaza Gerve ufite icyumviro ushikiriza
yewe ndi icyifuzo natanga
ugitange ndakumva Gerve yavuye ku murongo reka duvise Innocent uratwumva
ndabumva
uhamagaye uri he Innocent
cyumbura mu kayoshe
hari abantu bari kwavugira inyuma yawe ukwigiriyeho gato yego ufite icyumviro ushikiriza ikibazo ubaza abatumire
ikibazo hamwe n'icyumviro
ukishikirize
yego mwapfu mu kiganiro nabo imanzi yuko hari ingo nyinshi zimaze iminsi zitandukana hamwe ni ubukene bwinshi n'inzara nyinshi kandi n'ibintu byose birenga bitera biduga ku masoko nicyo gituma abantu benshi batuma bahukana batandukana na leta yari yavuze ati umuntu wese iyo bazi yuko atunze nk'abagore babiri yuko yo kwandikisha umwe muri leta azwi nama ibisigaye nabyo uzofatwa nawe atunze babiri bitaciye mu mategeko akazohanwa hama hazosaba yuko bose barabigisha nyine hari abantu bari batoye bategeka barigisha yuko bakwiye kubana n'uko bakwiye kubakana na cyane cyane ubu tubona ahari mu bihe bigoye ino iwacu
ndabashimiye Innocent Gerve yagarutse ku murongo wa telefone uratwumva Gerve uhamagaye uri he Gerve ufise icyumviro ushikiriza cyangwa ikibazo ubaza abatumire
yewe uze kikinu kikijari.
Ego duka kujambo
ikifuzo chanje. Halo,
ndakumva.
Nano mu Rwanda ikintu kiri gutuma imiryango isenyuka. Halo,
ndabumva. Nimuduke kujambo.
Abazeyi bagomba kubigiramo uruhare. Muri kino gihe umubyeyi ari kwifuza ko umwana we bamukwa amafaranga menshi, bimeze nk'aho ari ukumugura mbese. Ababyeyi babiganireho barebe ukuntu babigenza, bagabanye ibintu byo kwifuza mu bana. Kera umuryango byari ikintu by'umubyeyi kuba yarabyaye, none ubu ngubu ni ikigi. Ababyeyi babirebeho rero, murakoze cyane.
Tabashimiye, murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi Rwanda.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro Bungabunga Ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaragitse.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku kibazo cingo zabukana gitera ciyongera na cane cane mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Abatumire dufise ni Maitre David Dusabe yanonosoye amategeko ari Bujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Justine Nkurunziza umufaso na kurikiranira hafi ibibazo vy'agateka k'abakenyezi n'imiryango ari mu gisagara ca Ottawa muri Canada. Madame Justine, wigeze kuvuga ikintu uravuga ko uruhara kera imiryango yari ifise mu gutuma ingo z'abubakanye zidatandukana ko ugo ruhara rwagabanutse, mwo tubwire ico mwibaza zacu bashatumye rugabanuka uruhara rw'imiryango?
Rugabanuka kubera abo bavyeyi nabo nyine bafite ibintu bibarajishinga. Urabona nk'ubu abantu baguma bimuka baba kure y'imiryango. Je ndavuga mpereye nk'ahandi, urabona abana baraza bakabarungika mu mahanga, bakubakira mu mahanga, nta nasenga hari, nta se waba hari, nta nyina bahari. Ugasanga abo bana barijya bakimara, nta muntu ari hafi yabo kugira ngo abahe impanuro. Kera naho bavuga ati umwana ni uw'u Burundi. Mugabo nk'abo Barundi baba begereye abo bana haba i Bujumbura cyane aha muri za Canada n'ahandi, nabo nyine bafise ibyo ariko barirukamo. Murazi ko ubuzima bw'i Bujumbura butoroshe cyangwa ubuzima bwo hanze butoroshe. Ugasanga hakuja kuraba bwa ba bana kugira ubafashe mu mpanuro, ugasanga nawe nta mwanya ufise. Ubu rero isi yovuga ko hose yameze amenyo, nta muntu akiraba ati reka ndabe urya muryango wabajya abana ko nogira icyo nterera, kuko nawe uri kuriruka mu byawe. Naho rero bigoreye cyangwa ugasanga n'imico yaratitutse ikintu cyitwa abo bana kuraba abo bana ingene abana bazorera, tubibona ukundi bagaca baca no muri ayo mashure, ayo mashure y'ikizungu bababwira ati bimeze gutya. Hariho n'ikindi kintu cyitwa ngo jumafu, icyo kintu jewe ni jewe ni jewe. Ntibibuke gushyira hagati b'abana bavyaye bati none ko nababyaye uruhara ndabafise ko n'uruhu, mbega nzokenyera zigume kugira sha kumurera ndamuteza imbere. Ibibazo rero ni byinshi, biraterwa n'ibihe tugezemwo, biraterwa n'ibihu bukene nabwo nyene butuma dushira imbere amaronko, mugabo ntidushira imbere ineza y'abo bana twavyaye bagiye kubaka canke y'abana tuvyara hanyuma agatazamo rero n'ibintu by'ubusambanyi. Kera ubusambanyi cyari igicumuro gikomeye mu muryango. Mugabo ubumengo ni ikintu cyo kurikura umusonga, uronsa amahera aca abanza kuja kurondera deuxième bureau. Umengo umugabo adafite deuxième bureau hari umugabo akwiye. Ibyo ni ibintu byinshi cyane, nibaza ko twoyaga umunsi ugahera.
Urakoze. Dufise Faida Sami ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ndabumva cyane. Aho mperereye ni amahoro. Sinzi namwe ko mumeze neza.
Tumeze neza. Uherereye he?
Ni Nairobi.
Ufise ikibazo ubaza abatumire icyumviro shikiriza?
Ni icyumviro shikiriza ku bijyanye n'inkundo z'ubu.
Mugishikirize.
Majya make ibyo ndiko ndaraba ukuntu abantu b'ubu bakana ahaniniya beshigiye mbona nk'uko uwo mushikaci ariko arabivuga beshi baraba amaronko ugasanga umuhungu ntabwo ujya afite agaca apindira mu mama afite nk'imyaka 20 kugira ngo nawe abaronka hantu yoba arahengamira cyo ugasanga swat umukobwa nawe ariko arongera amatungo. Rero icyo kibazo kanini ntikiri mu Burundi kandi ntikinga mu Rwanda, ikintu kiri all over the world kuko kiragaragara cyane. Imbo ubuye zirasambagurika kubera benshi kijya kintu bagiye barondera bibaza ngo nicyo kuzoguma kihapeninga, basanga kidashoboka na gato. Ugasanga urugo iwe mu ndoto yari azi ngo agiye kuba umuntu w'umukire karuhariwe, ugasanga yari yibaza ngo azotunga amamodokari agira amazu. Urumva mu majyamo makeyi urukundo ruba yarasiza yari gucari mu ndoti asanga cyakibaye. Ni nacyo gituma ukunda kenshi gusanga kenshi na kenshi aba bantu bari mu mashure udubona ngo baheze amashure ngo bagiye mu ntuzeye bakurikiye abafite uburyo bakabatragitinga bakurikirana utwo tuntu babahiga ko dusosa ugashi usanga abangirize. Rero ngo sosi yodire ababyeyi barakwiye kuganiriza abana babo kanini ntibashimikire ku bintu by'amatungo cyangwa ngo ibintu by'inkwano, ugasanga baremerewe n'ibyo bintu by'inkwano hanyuma ugasanga abana babo ingo bagiye gushinga bigiye gutambuka ata kintu na kimwe ziragenda zishyitseho.
Murakoze, ndabashimiye. Yari
ego
yari Faida Sami.
Yes.
Dufise kandi Anselme ku murongo wa telefone. Anselme, uri he?
Ubanza mu kikati mu Burundi.
Ikibazo icyumviro
bo mu bisanzwe ni icyumviro ku bintu bijyanye n'abantu basambura mu bisanzwe. Hariho ubukene bukabye, ariko ubwo bukene rero buca bubangana n'iki n'amaronko. Usanga hariho abantu usanga bafite umwina w'iby'isi wo kurondera ati naka ko abayeho kurya nanjye nambayeho kurya, kandi bigatuma ko n'amareta yacu adafata ingingo zihambana. Kubera nk'umuntu agiye kubaka ku myaka 18 16 burya ntabagiye kubaka kuja yaba bogeze nk'umukobwa akaja kubaka afite imyaka 25 umuhungu akubaka afite imyaka 35 ejo usanga uwo muntu ataciyumvira ibintu by'amaronko kenshi cyane. Iyo hageze mu bukene arabyifatamwo ko ari ubukene simba bisanzwe, ariko umuntu w'imyaka 18 arongowe n'umuntu w'imyaka 20 agaca abona umugabo yaronde yakutse ntatinya kubana n'uwo muntu cyangwa akaza gukora ubushurashuze n'uwo muntu. Icyo ni kibazo kinakomeye cyane leta yari ikwiye kwicarira ku bijyanye n'uko umuntu usanga afite umwina wo kurondera ibyo naka afite kubera abonye uwo babanye ari umukene. Ishami kimwe ikigira kabiri hariho kondisiyo dobi abantu usanga babayemo, ariko hose usanga si kuvuga ngo mu bisagara gusa numbese umenga mwashimikiye mu bisagara no mu misozi. Mu misozi ko kubera usanga abantu batabayeho mu buryo bumwe. Hariho ujya kabiri ufungura kabiri, hariho ufungura gatatu. Urumva umuntu amaze kuba ahantu afungura rimwe ku munsi akabona aho yota ufungura gatatu cyangwa akaronka uko abipapura, uwo muntu aca agerageza kwiyomeka kuri wa wundi kugira bikunditseko bikunde aronke bya bindi byo guhahamira
ubukunde
w'undi afise n'abadafise.
Murakoze. Yari Anselme. Maître David Dusabe, ivyumviro vya Anselm na Faida Sami. Faida yavuze ko ikibazo uko akibonana na Marongo ngo niyo mpamvu ikomeye, akibaza akavuga ko icyo kibazo kitari no mu Burundi mu Rwanda gusa cyane mu karere ngo kiragiye ku isi yose, mu gihe Anselm yavuze ko yavuze icyo kibazo cy'ubukene, aranavuga ko amareta adafata ingingo zihambaye zo kugerageza gutorera inyishu icyo kibazo gitera gikomera. Ubivuga ku iki?
Ego cyane uko twamaze kubivuga, ikibazo cy'amaronko kiri imbere ya byose. Nabivuze uyu munsi ugiye kuraba umuntu ugasigaye aruharura mu bijyanye n'amafaranga n'ubuzima agiye kubaho, akaraba ati mbega uko ngiye kubakana uwo tugiye kubakana azotuma ubuzima bwanjye bwisunura na gatonya, haba ku ruhande rw'umuhungu, haba ku ruhande rw'umukobwa, haba no ku ruhande rw'ababyeyi. Murazi kuva na kera ababyeyi bakubwira ngo abana n'ubutunzi. N'uyu munsi hari ababyeyi bakiri muri ibyo byiyumviro biba byo yuko umwana agiye kurongwa ahantu bakize n'abaga bakize, ugasanga rero uyu munsi ibintu by'ingwa naho data wanje umukobwa yorongorwa ahantu afite amafaranga cyangwa umuntu akarongora umukobwa afite amafaranga, umwe ntashobora kuzokwemera yuko mugenzi we asa n'uri aramunonoza wenyine nawe atacyari karazana. Usanga ni kujya navuze ari cyo kibazo cy'amaronko n'ikibazo cyo kwikunda umuntu kuba afata utuntu twanze, aba ati none ko ibintu byose biri ko biva iwacu cyangwa ariko biva iwanje uyu nawe ariko azana iki, uretse ko abo bose baguma agomba kuza gutonda kuri jewe, bose bagomba gukira kuri jewe. Rero icyo naco nyene mugakigaruka kuri cya kindi cy'ubuntu, kuva na kera narindi imiryango hari imiryango ikize n'iyindi miryango musanga ari aboro, ariko imiryango yarabana igasabiranira kandi ngo zigakomera. Je nibaza ko uyu munsi hariho n'ikintu cy'ubuntu cyagiye mu bantu, hari ikintu cy'ubuntu kigenda kiratituka cy'imico kigenda kiratituka cyo ugomba kugumya karanga kaba twitangiye basokuru na basokuruza. Uyu munsi batwiye abibona umengo n'ikizungu caraje ibintu uyu munsi, ahubwo je mbona ahanini biko bizanana kuguta imico n'akaranga byamye biranga Abanyafurika, byamye biranga Abarundi, byamye biranga n'Abanyarwanda canke abo muri ibiyaga bigari. Je nibaza ko navyo nyine vyozamo n'ubundi by'amafaranga nabitangwe ndabivuga kuva na kera narindi miryango hari yari itunze hari yari Kenya hari yari hagati na hagati, ariko ntivyabuza ko ingo zikomera nava ngo hari ico ngo niko zubakwa. None uyu munsi ho ntivyobaho ku neza y'abana, ku neza y'iteka ry'imiryango. Kera imiryango yashamamatse pupupupupupupu ntibikabe ibyo bintu byo kwahukana ntitukabyumve biteza urubwa imiryango, ariko uyu munsi wumva ababyeyi ngo niwivireyo ngo niba ari ukwemeze ngo nibivireyo wagenda ku bafyeyi b'umuhungu babwira ingene bimeze ngo bimeze gutyo onye baroba asigaye atuma twe tutabaho utadufasha nk'uko byahora ku kera ngo nimuvane ngo abagore baruzuye. Ugasanga rero hari uko kuntu ko utagomba guhagarara ku muco, kutagomba guhagarara ku buntu bwamye buranga Barundi nabo muri ibiyaga bigari. Murakoze.
Tugaruke ku mirongo ya telefone, dufise Frank ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Frank, uratwumva? Frank uratwumva? Frank ndatwumva. Umurongo wiwe wa telefone ngira ntumeze neza. Nze kuri Madame Justine. Hari umwe yabajije ndibaza ko ari Anselm, aravuga ko ngo ikibazo ngo twavuze mu bisagara gusa ngo na cyane cyane ngo twashimikiye ku bisagara cya Bujumbura, aravuga ngo no mu misozi icyo kibazo cy'abahukana ngo kirahari, n'ikibazo cy'abantu bakurikirana abantu bafite amatungo. Ni kubibona
eko naho nyine birahari, ariko si ku rugero rumwe no mu miti. Ku rugero rumwe no mu miti kuko mu misozi harahari, hari kakanzi mbega ikibana tubibona gute? Umugore yahukanye washaka n'ubu mu giturage ruguru ntabwo aboneka neza, naho n'ubuzunga ataboneka neza. Mugabo ntibiri biraba byinshi gushika nawe kuko baracyari muri ya miryango ego ntawupfa utabihari ngo hose arera, ariko si ku rugero rumwe.
Ndababaza ikibazo, muravye ingo zahukana zitandukana muri rusange, mubona amakosa abavuye kuri uwe ku mugabo cyangwa umugore umuntu yitegereje cyangwa biri ku rugero rumwe
biragoye kuvuga kuko umwe wese ko muri abo nta umenya kuko niba ivuga kuyagenda tukimubiriza none twabimenya gute ubabaye ku rundo umereke kandi tutabekera ngo umvirize urumva dabiti yakubwiye ati baraye bashwanye baraye bamaze iminsi barara bahagaze bagaca bavuga ati tuvane bagaca bagenda kumuavokati ni uko sinzi neza aho bahukana ngo ari muri tribunal bagaca agenda turabivuyemo abandi nabo nimwigendere turaborohereje wumvise ko ya miryango ata kibanza ya nama y'imiryango ata kibanza igifi kuko iki desizo ni yabo babiri barabyutse kugira ngo dutse biyumviriye na ba bana ntibiyumviriye na ya miryango yari yarunze ubumwe bagaca bagenda ubwo nyine justice ati mwigire wumve ko ata kibanza yami bamwe babuturiza bari kuturiza bagifise ahubwo rero ukosa n'icyuye ngo ni wakosa kurusha ukundi kubera ntitwaronse umwanya ntibaronse umwanya wo kubumviza ariko kera yarafatikije imiryango iriko iravuga ati bangwe bigenda gutyo cangere inaseza kumvira ati uramira amazi gatoya ubanzura ariko iyo avuze atashe yaborewe itatu nawe umurenze urwambo bigasa n'urudubi murumva hariho n'uruhara rw'abantu benshi cyane sinota ikosa kuri abo bahukana kuri iyo miryango yahukana ikosa kuri kominote yose
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Ezekiel watumva uri he Ezekiel
ni mu ntara y'Imuyinga
ufite ikibazo ubaza cyangwa intererano utanga
kenshi se intererano ntanga
uyitange
kuri iki kintu cy'amadivorce ariko arigaragaza rwose muri ibi bihugu navuga yuko biva ku bintu d'abord nk'ibintu nka bibiri urabona uyu munsi avuga tekinoloji moderne ibintu nkiba iyo habaye ibintu bigacika
ugomvye kuvuga ubuhinga bwa none ugomba kuvuga nka internet ugomba kuvuga iki
ngomba kuvuga internet
bandanya
avuga nini niyo bonaga bigenda bigezweho kera je ndimo ndabaza abavyeyi bambwira ko kera inkoko ikabutse bayunga ariko uyu munsi itabutse bazana shasha no muri ibintu by'imiryango hari abantu bashaka kubana bagaca bumva ntibakifata ngo bumve ibintu ahubwo abantu bashaka kugira ibintu bishasha bakuzana amahoro ngo bicare hamwe baganire nk'abajejwe ikibazo ko umugore n'umugabo hagiye ni ngombwa bahuye n'ibibazo kuko wanaganye genda ni mugore nzanye marayika kandi nanjye ntasanga ndi marayika tuzohura n'ibibazo tugiye kubikemura byashakirwa twicarane tubivugane tugire icyo duhurijeko ariko uyu munsi siko ibyo rero bituma haba amadivorce icyo ni cya mbere icya kabiri gituma atiyaba amadivorce ntitugende kuraba muri edikasiyo ihari uyu munsi ukuntu itunganije biragoye ko jyewe mba edike ingenzi z'ababyeyi batari edike icyo ni ikintu cya mbere cyongora birashoboka ariko biri hafi kuri iyo mpamvu rero ndabona nitwashaka ko ingo zacu zirama idusubiremo edikasiyo icyo navuga yuko kizadufasha rwose kuko namba ababyeyi bashwana bizogora rwose ko abana babo bazogira ingo nziza mu gihe bafite uburorero bubi muri famiye yabo
murakoze
murakoze
ndabashimiye
yari
Ezekiel murakoze
ndabashimiye cyane
kwizera namwe kwizera ari ku murongo wa telefone watwumva kwizera
yego kidoni yongabo
uri hehe unyarutse Ego, ufisi cyiyumviro cyangwa ikibazo ubaza unyarutse umwanya ugiye kurangira?
Ni cyiyumviro. Ndombona ikintu gituma imiryango itandukana ari nko gushaka imbonye kwa bamwe mu bantu bagize umuryango ndetse no kudahazwa n'ibyo bafite mu muryango no kutihanganirana. Usanga ikibazo cyo kutihanganirana rero aricyo gitera gutandukana kw'imiryango rimwe na rimwe, ugasanga mu muryango harimo nk'umuntu ugira amahane menshi akaburamo ikintu cyo kwihangana, bigatuma imiryango itandukana no kudahazwa na dukenya mu muryango wabo. Ugasanga bamwe na bamwe barashaka kubaho birenze ubushobozi bw'imiryango yabo, nibyo bituma usanga imiryango itandukana. Nicyo cyumvo nari mfite.
Murakoze cyane, ndabashimiye Kwizera. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Imbere ko turangiza, nagomba ngaruke kuri Maître David Dusabe. Twavuze mwatanze impamvu zituma icyo kibazo gikomera. Nashaka imbere ko turangiza kubgwawe, David, ubona ari cyokogwa na cyane cyane rwana ingaruka bigira sino kuri iyo miryango yabubakanye nabubakanye gusabiragira ni ingaruka kubana baba bavuye muri uko kubakana hagati izo mpande zibiri. Muri make niki ubona cyokogwa?
Jembo na ahanini wa leta yofata iki kibazo cyo kwahukana ikibazo kiraba igihugu kiraba leta, kuko mugiye kuraba n'igihugu gihera mu muryango, uko ni byiza shingiro rabivuga neza yuko no kuvuga ngo igihugu cyose cyubakirwa bahereye mu muryango, niho baze y'igihugu nihiri. Imiryango iri sude imiryango hariho coalition, hariho cohesion sociale, imiryango hariho ukubana neza, kuko imiryango isambagurika igihugu cyose cyosambagurika cyose igahira. Rero nariko ngira nti ubu amaleta arakwiye gufata ikibazo cyo kwahukana nk'ikibazo cy'igihugu, bakareka kugifata umengo ni ikibazo cyora imiryango gusa, cyora aba bana gusa ngo n'uburenganzira bwabo, bakabishyiramo ingufu kuko bigaruka ahandi nyene. Abana iyo amaze ababyeyi bamaze kwahukana, usanga abana batangura kutaguma hamwe, usanga imitima itari hamwe, ubwenge butari hamwe, no mashuri usanga batamenye neza. Ugasanga umwana umwe akeneye kuja kurega kwa nyina, undi akeneye kuja kurega kwa se, ugiye kwa se ishaka mutiramwa politike yiwe, ugiye kwa nyina, nyina akamutiramwa politike yiwe. Ugasanga abo bana bakurana ibikomere bidasanzwe, abo bana ntibaronderemwe ejo ababyeyi canke abapapa n'abamama bazubakaraba ngo zikomere, kuko nabo barakomeretse bakora ibyo bikomeye. Nkavuga nti uyu munsi mareta yo kwikebuka hamwe kandi n'ababyeyi bakikebuka n'aba bagiye kubakana bagahaguruka babizi neza inshingano bagiye kwiha bagiye kwamo ko bagiye kubana ubutagitandukana.
Nawe Madame Justine, turashyize akanya gatoyi, n'ikihe ubona cyokogwa urabye icyo kibazo uko gikomeye n'ingaruka kigira nk'uko yari kabivuga David Dusabe no kubana?
Rero nibaza ko ho nk'uko navuze ibiba mu mashengero menshi yarayabanzi ko bushyiraho ibiganiro mu kibano, ibiganiro ku miryango, abubatse bakaza bakavugana kugira bagaruke bayage, mbega ni kuki natoye mwo kubaka, mbega ingorane ziri mu kubaka ni ziki, mbega ko mu kubaka iyo mwubakanye hari uhebera uwundi, hanyuma rero ikibanza cy'abana ikagaruka kugira bamenye bati nubatse ngo mubyara abana bazogogwe ayikipfunga kubera amatati bifitanye na se. Ni ukuri abantu bubaka bibuke cyane cyane akababaro abana babo bagira iyo se na nyina batandukanye. Ni mwibuke yuko niyo abagenzi bawe babiri bankana wewe ugira ikibazo. Ndabinginze imbere yo gutandukana ndazi ko bitaryoshye kubaho ukubitwa mugabo, kandi nibyo byo gukubitwa babishyire hasi kuko niba ariko barakubita n'inka ntizigikubitwa. Bagerageza rero bashyire imbere agateka k'abana, ubuzima bw'abana bavuye kuba bavuye batarinze kubinye.
Murakoze cyane, ndabashimiye batumire. Yari Maître David Dusabe yanonosoye amategeko ari Bujumbura mu Burundi, hamwe na Justine Nkurunziza umufaso na kurikiranira hafi ibibazo by'agateka k'abakenyezi n'imiryango ari mu gisagara cya Ottawa muri Canada. Tubako turavuga ku kibazo cingo za hukana mu Burundi zari zisanzwe zubatse gitera gikomera na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. ndabashimiye rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bakongera bagashikiriza ibiganiro bagashikiriza ivyiyumviro murantunga namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu mugira ibihe byiza.